Iyi muva ni radio Ijwi ry'Amerika. Ndabaramukije mwese muduteze amatwi kuri uno munsi wa kane itariki zitanu z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri studio 18 muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave metero 19 22 cyangwa 41 na 45 mu Rwanda naho mukatwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu cyangwa kuri radio inshuti ya bose FM 88 n'ibice bitatu. Ikaze mu biganiro byo kuri Nosa.
Kuba taraje kandi yaragombaga kuza nuko habaye ibindi byinshi byamukumiriye kuza, ariko yohereze abaministre batatu ndetse n'abatekinisiye benshi.
Uyu ni umuserukizi w'igihugu cy'u Rwanda muri Afurika y'Epfo abeshuza amakuru y'uko Perezida Paul Kagame atazokwitaba inama y'ubutunzi bwa Afurika muri icyo gihugu kubera ubwicanyi bumaze iminsi buba hagati y'abanyagihugu aho nyine muri Afurika y'Epfo. Ni imwe mu nkuru tubafitiye mu kanya gato, mugume ku maradiyo yanyu. Turabashikiriza n'inkuru yerekeye igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi bari muri Tanzania, mugume hafi. Reka ariko duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, mugenzi wacu Aloise Bigirimana arayadushikiriza.
Igihugu cya Nigeria cyahanuye abanyagihugu bacu kutihora, naho amashyirahamwe abiri akomeye y'Abanyafurika y'Epfo yahagaritse ibikorwa muri Nigeria kubwo gutinya kwihora. Umushikiranganji wa Nigeria ajijwe kumenyesha amakuru yahamagariye Abanyanigeria kudatera mashyirahamwe y'Abanyafurika y'Epfo akorera muri icyo gihugu mu kwihora ibitero byagabwe ku Banyanigeria muri Afurika y'Epfo. Igipolisi muri Afurika y'Epfo cyashikirije ko abantu bashika kuri batanu bishwe, abandi barenga 110 barahagarikwa kwa muri iyo migumuko yiyamiriza gukoresha abanyagihugu muri abanyamahanga muri ico gihugu. Perezida wa Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yasavye abanyagihugu biwe guhagarika ibyo bitero ku banyamahanga no ku matungo yabo. Hagataho Nigeria yafatanije n'u Rwanda, Malawi hamwe na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu guhagarika kurungika intumwa zabo mu ntama mpuzamakungu yahariwe ubutunzi bwa Afurika yatanguye ejo ku munsi wa gatatu i Cape Town. Papa Francisco yarabonanye n'ibihumbi by'Abanyamozambique bari bamwiteganye igishika, barimo na Perezida Philippe Nyusi ku munsi wa mbere w'urugendo rwiwe muri icyo gihugu cyo mu karere ko mu manuko bwa Afurika. Papa avuga ko azanye ubutumwa bw'amahoro muri icyo gihugu cyasinzikajwe n'intambara. Papa yashitse muri Mozambique ku mugoroba w'ejo ku munsi wa gatatu, akaba atanga urugendo rw'indwi ruzomushikana no muri Madagascar ndetse no muri Maurice. Imbere yo guhaguruka i Vaticano yarungikiye ubutumwa Abanyamozambique mu masanamu ya video mu rurimi rw'Igiportugal bakoresha, asaba gushyira imbere ubumwe bwa kivandimwe mu gihugu cyabo no muri Afurika, iyo nzira yonyine iganisha ku mahoro nyayo kandi arama. Papa Francisco agiye muri Mozambique nyuma y'ukwezi leta n'umuhari w'abarwanya leta wa Renamo basinye amasezerano y'amahoro ahagarika intambara rimaze imyaka irenga 40. Agiyeyo kandi inyuma y'imyaka 30 Papa Yohani Paulo wa kabiri agendeye ico gihugu ca Mozambique. Abanyagihugu mwizinga rya Abacho na Bahamas baburaniwe barabura ingene basigura ivyononywe n'igihuhusi kivanze n'imvura cataziriwe Doriane. Igihuhusi Doriane camaze iminsi ibiri mu buraruko bwa Bahamas ahaguye imvura yisegenya hamwe n'umuyaga mwinshi wagenda ibirometero 251 ku isaha. Imihana nkayo siyarakubuwe, inkengera z'ibiyaga zahora zihurumbirwa na ba mukerarugendo zuzuye ibisigarira by'amazu yasambutse hamwe n'imiduga. Ibitigiri byabamaze kumenyekana ko bahasize ubuzima ejo kwa gatatu bashika kuri 20, ariko abategetsi bavuga ko bakibandanya barondera abandi. Ibisigarira by'abantu barenga 5,000 byarazuwe mu kinogo rusangi mugisagara cha Raka muri Siria mumezi arenga chumi n'umunani kandi abategetsi babandanye barondera ibindi kumusi kumusi nibisigarira by'abasivile abanyororo hamwe n'abarwanyi b'umuhari wa leta ya Kiisilamu mu kwezi kwa gatatu umwaka wa 2019 niho umuhari wa leta ya Kiisilamu watakaza akarere ka nyuma wari warigaruriye ariko hakaba hakiri urugendo kugira abasize ubuzima muri iyo ntambara bose bamenyekane gushika ubu ibinogo rusange 16 nibyo bimaze kumenyekana hafi y'igisagara cha Raka muri icyo gihugu cha Siria mu gihe leta z'umwe za Amerika ejo kwa gatatu zafashe ingendo yo guhungabanya ubwato bwa Iran butwara ibitoro zagiriza ico gihugu gufashisha amafaranga ibikorwa by'iterabwoba Perezida Donald Trump aragaragaza icyizere kw'impera n'imperuka ibiganiro bya kidiplomasiya bigiye kugurura kugira baganire na Iran ubushikiranganje bw'ikigega muri Amerika bushikiriza ko mu mwaka uheze Iran yarungikiye amamiliyoni amajana y'amadolari ubutegetsi bwa Siria hamwe n'umuhari Hezbollah
arakoze mugenzi wacu Aloise Bigirimana kuri makuru avugwa hirya no hino ku isi yadushikirije mu bandi mu visa d'Ijwi rya Amerika turasamiranira ku mirongo migufi ya shortwave mu Burundi metero 19 na 22 no mu Rwanda kuri FM 104 nibice bitatu canke kuri radio inshuti ya Boss FM 88 nibice bitatu
wanyu mu ntara hanyu mu ntara
nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara nicanyu
Radio Ijwi rya Amerika abona hano bamwe nyatoshikeza makuru yo mu karere k'ibiyaga binini ambasaderi w'u Rwanda muri Afrika y'Epfo harabeshuza amakuru avuga ko President Paul Kagame hatitabiriye inama y'ubutunzi bwa Afrika WEF kubera imvururu ziriko zibonekeza muri Afrika y'Epfo Vincent Karega yabwiye ijwi rya Amerika ko ambasade ikora ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bagire umutekano muri cyo gihugu yavuganye na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana
ni ibintu bikunze kubino mu bihe bitandukanye no mu ntara zitandukanye ntabwo ari ibintu bishimishije ku gihugu niki cyabohowe cyakibohoje hashize imyaka 25 kandi kiri mu migambi myiza yo gufatanya n'abandi banyafrika guteza umugabane imbere ariko uko bizwi n'uko bigaragara ntabwo ari ubuyobozi buteza ibyo bibazo gusa ntibukora ibikwiye byose 100% kugira ngo bitaba niyo bibaye hari igihe bitinda kugira ngo bihoshwe rero ni ikintu giteye impungenge kigayitse ku mugabane wacu wa Afrika
ariko se nkuhagarariye u Rwanda aho ngaho muri Afrika y'Epfo kandi tuzi ko hari abanyarwanda benshi bahatuye ni iki mukora kugira ngo bumve ko batunganye
mu buryo tuganira nabo abenshi tubashishikariza kwirinda kuba mu bikorwa byabakururira amashyari cyangwa guhangana n'abanyagihugu no kugerageza gukurikiza amategeko y'igihugu no kumenya aho bajya naho batajya kugira ngo birinde ingaruka zose zabo ariko uko twabakangurira kose ntitwamenya igaruriro cyangwa aho ibyo bibazo bigera naho bizagera hose kuri ubu byarahanini mu ntara imwe irimo imijyi mikuru ya Pretoria na Johannesburg ariko yigeze no kubaho mu ntara yitwa KwaZulu-Natal
magingwa ya kuva imvururu zatangira muvuze yuko mugenda muhumuriza abanyarwanda kandi mubabwira uburyo bashobora kwirinda nta bumuramenya bashobora kuba barakomerekeye muri ziriya mvururu aho zibaho Johannesburg na Pretoria
ntabo bafite uburyo butugezaho amakuru kugeza ubu nta yatugezezeho kere yatugezejweho kereka hari uwahuye n'ingorane bwite akicecekera cyangwa hakabura undi munyarwanda ubimenya kuko ikibaye ari urwaye ari ukomeretse ari uwitabye Imana dufite uburyo bw'ikoranabuhanga duhananamo amakuru kugeza ubu ntayo dufite n'abatuye Pretoria na Johannesburg nta n'umwe watubwiye ko azi mugenzi we cyangwa muturanyi we wahuye n'ingorane.
Hari amakuru atugeraho avuga yuko muri iyo nama murimo irebana n'iby'ubukungu bwa Afurika hari abakuru b'ibihugu barimo uwa Nigeria, uwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, uwa Malawi ndetse n'u Rwanda bashobora kuba banze kuza muri iyo nama bavuga yuko batishimiye iyo midugararo irimo iba yibasira Abanyafurika. Iyo nkuru nayo niyo
u Rwanda ntaho bihuriye niyo nkuru. Iyi si inama y'iki gihugu, ni inama ya Afurika. Kuba taraje kandi yaragombaga kuza nuko habaye ibindi byinshi byamukumiriye kuza, ariko yohereje abaministre batatu ndetse n'abatekinisiye benshi. Nta kibazo, participation y'u Rwanda iragenda neza kandi ntabwo kuba harabaye imvururu zidatewe na leta ahubwo zaguye no kuri leta ya South Africa nayo ikaba inagerageza guhangana nabyo, ntibyari kuba intandaro cyangwa impamvu ku mukuru w'u Rwanda guhita afata icyemezo nk'icyo. Hari impamvu yuko igihugu cyakumirwa, hari ahantu henshi nka African Union byaganirirwa agafatwa icyemezo rusange, ariko hari abandi baturanye n'aha cyangwa bafite abaturage babo benshi bahuye n'ingorane bo bakaba bafashe icyemezo muri ubwo buryo bo birabareba ku Rwanda. Ho nababwira ko ukutaza kwa nyakubahwa Perezida wa Repubulika hano ntaho bihuriye n'izo mvururu. Tutahuza n'isano y'inama ihuza Abanyafurika, ivuga ishoramari, ivuga ubufatanye ndetse n'ibindi bice n'imigabane y'indi y'isi.
Ambasaderi Vincent Karega, ndabashimiye,
murakoze.
Radio Ijwi ry'Amerika isanganira i Washington DC mu kiro umuvugizi Radio Ijwi ry'Amerika muri studio 18 muri kumwe na Oriane Tangishaka. Komisiyo y'igihugu y'amatora yahuye n'indorerezi zo mu matora y'abasenatere mu gihugu cy'u Rwanda. Ayo matora yimirije kuba mu minsi 10. Turi kumwe ku murongo na mugenzi wacu Asumta Kabuyi. Asumta, turi kumwe, amahoro neza. Halo Asumta, turi kumwe. Ndakeka hari ikibazo ku murongo wa telefone ya mugenzi wacu Asumta Kabuyi. Turamugaruka ko mu kanya kari imbere. Tuje ku nkuru ikurikira. Amashirahamwe yigenga mu Burundi cyane cyane ayahunze yandikiye urwandiko muradutunga tofise kabazo mu buhinga bw'ivyuma, ariko turagakemura turagaruka. Murakoze. Radio Ijwi ry'Amerika. Igikorwa cyo gutahukana impunzi z'abarundi ziyandikishije ku bushake bwazo kirahagaritswe ni mu gihe Tanzania iriko iritegura umugambi munini wo gutahukana impunzi zose izibishaka n'izitabishaka zose. Hamwe n'inkuru ya mugenzi wacu James Joven.
Uwo mugambi wo gutahukana impunzi ziyandikije ku bushake bwazo watanguye kuva mu mpera z'umwaka w'2017 aho burindwi hatahukana barenga gato 800 kuva icyo gihe gushika n'ubu hari hamaze gutaha barenga 2028 ubitigiri byatanzwe na HCR ku bwizo mpamvu Tanzania yaciye igira makenga kubera yabonye abatahuka ari bake cyane ugereranije n'abari mu nkambi barenga 300,000 ubwo rero ifatanije n'igihugu cy'u Burundi giye gutangura umugambi munini hawe icyivugo umuntu iwabo uzobanza tariki ya mbere y'ukwezi kwa 10 uyu mwaka w'2019 ubwiyo mpamvu ku tariki ya 23 z'ukwezi 18 uyu mwaka w'2019 aho abashikiranganje b'intwara yo hagati mu bihugu bya Tanzania no Burundi Bwana Kangirugora na mugenzi we Pascal barandagiye bakora inama yo guhimiriza impunzi gutahuka mu nkambi zanditse na Mutenderi wo mugambi yo gutahukana impunzi ziyandikije ku bushake bwazo waciye uhagarikwa bamwe mu bari biteguye gutaha ku bushake bwa baranegura iyo ngingo yo gutahukana barundi bose hamwe kubera bazohava bashikirizwa kure yaho bahunze bava kandi ibyo hava bibazanira ingaruka mbi
ni kuri iyo ngingo imaze gusohoka sijyambere isohotse kuko iririgira nka gatatu isohotse nari nsa n'umuntu mpeje guhunguka hasa nibaje inama bagerageze baraba umuntu afite ingorane yumvikana ituma adasubira mu gihugu arambyene bafashwa gutuma twagwa handi kuko abantu benshi tuza twamaze kuba nk'abasazi mu mutwe impunzi nyinshi twarushye
nano sabale ta Tanzania na leta y'u Burundi bo baramaze gufata ingingo batatugishije zimpande zibiri no kuvuga ko hari ikintu kanaka bobo bagamije bafise banka guserura kubera politike zo muri Afrika ni politike zidashoboka kuko nta munsi bo kwirukira guhungura impunzi z'abarundi bari muri Tanzania gusa abakongo nabonye n'impunzi nkatwebwe ntibabahungure hanyuma ntibavuge ati nabonye nibatahe batuvire ku butaka mugabo akavuga ati abarundi bakeneye kutuvira ku butaka kandi amahoro yarabonetse natwe tubona ko amahoro atabonetse hanyuma kandi mu Rwanda impunzi zirahari twahungiye cyo kimwe twebwe ariko bobo ntibariko barabahungura nkuko bariko baraduhungura byumvikane rero ko ari ibintu bapfunditse izimpande zibiri ibi bihugu bibiri cyo kutugirira nabi gusa atakindi kinyegeje mu matari yo politike yabo mbi yo kugirira nabi umuntu yamaze guhunga agahunga kijya gihugu
babana bacu batubwiye ngo tugende mu Burundi bararira ntibakirya beshi bagomba kwimanika abantu bakagirante bakagenda bakabagirante bakababuza none kweri niko muraraba turasaba yuko mwogirante abantu mushike imbere mudufashe mudusabire atari uko naho batwikira hanyene kubera namagogwa muyandi twe kweri tuko turaraba turagowe turamerewe nabi ubu kugeza ubu nta muntu agifungura utwo kurya ni ngorane tuko twimvira ko tuzohava twikirwa ngahanyene turi iyo tugomba kugenda no kujya gupfa ahanyene turi nuko nta muntu abise umutima hamwe twari tuzi ngo tugiye kuronga amahoro none turiko turabura amahoro none twebwe kweri nk'abadufashe nimurabe ku mwodukura ahantu turi n'ubundi haturafise ubwoba guca mu gitondo ni ngorane kudutera ubwoba gusa
itariki 25 z'ukwezi 18 umwaka w'2019 mu nama n'abanyamakuru umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu cya Tanzania Bwana Kangirugora yavuze yuko Tanzania ifatanije n'igihugu cy'u Burundi bagiye kubanza umugambi munini wo guhungura impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania.
Jambo la kwanza la msingi ambalo tulikubaliana ni kwamba sasa tuanze kuwarejesha wakimbizi kutoka Burundi.
Ikintu cha mbere gikuru twumvikanye n'umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi no kubanza gutahukana impunzi mu gihugu cy'amavuko. Ni kubera havugwa amahoro.
Warudi kwao. Lakini pia tulikubaliana idadi ya watu wakimbizi watakao kuwa wanarejeshwa Burundi 2000 kila wiki kwa maana wanaweza.
Ikindi twumvikanye yuko tuzoza tutahukana impunzi 2000 Burundi. Ibyo bitigiri no kubera twabanjije kuraba ubushobozi bwo kubatwara n'ubushobozi bwo kubakira mu gihugu cyabo.
Uwezo wa kuwapeleka na uwezo wa kuwapokea kule nchini Burundi.
Mugenzi wa Burundi Bwana Pascal barandagiye we yavuze yuko yagarikwa igikorwa cyo gutahukana impunzi ziyandikije ku bushake bwazo cyatanguye mu mwaka w'2017 kwari gufata iyindi ngendo kugira abataronse umwanya wo gutaha muri icyo gihe babonereho gutaha.
Haizi myaka ibiri gusa hari mu kwezi kw'11 mu 2017 igihe twaca ngaha tukaganira nk'uko nyene tukagira evaluation turaba yuko ko ivyo twasezeranye byagiye mu ngiro gusa kuko ico gihe twarabumvirije hariho abategera ivyo tuvuga turabumviriza hariho n'abatabitegera twarabahaye ijambo baravuga turahinyuzanya imbere yanyu muravyibuka haranyene kumbure rero harabari bipfuje gutaha turasubira tubaze namba bataronse uwo mwanya icabibujije kugira ngo dufate iyindi ngendo jasha kumbure no munsi tugarutse si umwanya utakaye nubwo twari twaraje.
Ishyirahamwe rikorera mu gisata cy'abimukira International Organization for Migration IOM ariryo rigeje gutahana impunzi kuva aho igitangazo cyo gutahukana impunzi byanze bikunze risohokeye ntirirasubira gutahukana ababikeneye ubushake bwabo naho harabiyandikishije gutaha barenga 30,000 bitegiri bitangwa n'iryo shyirahamwe kuva mu nkambi ya Nduta iri mu burengerazuba bw'igihugu cya Tanzania. James Jovini kubwijwi rya Amerika.
Tukivuga ku mpunzi z'abarundi ziri mu gihugu cya Tanzania, amashyirahamwe yigenga yo mu Burundi cyane cyane ayahunze yandikiye urwandiko utwara ishyirahamwe mpuzamakungu ku isi HCR amusaba ko yogira icyakoze mu gukingira impunzi z'abarundi zahungiye muri icyo gihugu. Ayo mashyirahamwe arenga 13 abwira utwara HCR ko igihugu cya Tanzania cyahisemo kuzirukana zigasubizwa mu muriro zari zahunze mu mwaka w'2015. Ayo mashyirahamwe hasabira izo mpunzi ko zorondererwa ikindi gihugu cyo mu karere zoshigwamo hamwe Tanzania coba kitaga ibishoboye. Mugenzi wacu Claver Nyonkuru arabidushikiriza.
Ayo mashyirahamwe yigenga mu rwandiko rwayo amenyesha utwara ishami mpuzamakungu HCR ku isi Filippo Grandi ko yo kwibuka umubabaro w'impunzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania. Yibutsa utwara HCR ko izo mpunzi ubu zitakigira ayo zicira nayo zimira kuko zimaze kubwirwa ko zigiye gusubizwa mu gihugu zahunze guhera mu kwezi kuza ku 10. Armenia yongere atwara ishami ACAT yateye umukono kuri urwo rwandiko kubwabo ababazwa nuko izo mpunzi zigiye gusubizwa mu muriro zahunze.
Abwire leta ya Tanzania ihagarike iyo ngingo yo kwirukana abarundi kandi twerekanye neza yuko hari umutekano muke ukirangwa mu Burundi, hari ubwicanyi, hari abantu baguma banyuruzwa, hari abakinyizi n'abigeme baguma bafatwa ku nguvu. Ko yoraba neza kugira abarundi bariko baratahukanwa ntibaje kwicwa, ntibatahe ibyo bahunze bitaravaho. Ikindi naco twasavye HCR nuko bokongereza amahera afashisha impunzi kuko turavye neza mubi ahari impunzi zitandukanye mu bihugu vy'aka karere birerekaneza yuko impunzi zidafashwe neza hari ubukene. Ikindi naco nuko hari abashingwa manza bariko barategura urubanza kugira bitware igihugu ca Tanzania mu gihe cobandanya gihagaze kuri iyo ngingo yo kwirukana abarundi ku nguvu.
Abataye umukono kuri urwo rwandiko n'amashirahamwe n'inani zayo 13 abayarongoye batangazwa n'ingene igihugu ca Tanzania gihitamo kwirukana impunzi z'abarundi kandi arico kivamwo umuhuza mu matatu yatumye izo mpunzi zihunga.
Birateye isoni, birerekana neza yuko arico gituma n'ibiganiro vyadindiye kuko nivyumvikana ingene igihugu ca Tanzania arico gihugu cariko kirafasha gutorera umuti ingwane z'uBurundi ariko gifata ya mbere mu kwirukana impunzi z'abarundi bazi neza yuko atamutekano kwiye uriho, bazi neza yuko hari amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpana vyaha. Ico cyose ni kwerekana yuko hari umutekano muke, bakibagiza yuko hari igisata cya ONU cyashizeho umugwi w'amatohoza ku Burundi ugumusemerera werekana yuko hari ubwicanyi bubandanya bukogwa mu Burundi.
Ayo mashirahamwe yibutsa ko kuva abo barundi bahungira muri Tanzania batigeze bagira agahengwe kuko abantu bitwaje ibigwanisho baja kubadurumanya mu makambi y'impunzi barimwo. Ayo mashirahamwe yikeka ko abo baja guhungabanya impunzi bava mu Burundi ubona ko n'intara ya Kigoma mu gihugu cya Tanzania izo mpunzi zirimwo ihano rubibe n'intara ya Makamba yo mu Burundi.
Twerekanye neza yuko abarundi bahungiye muri Tanzania baguma bahotega ubuzima haza abavuye mu gihugu cy'u Burundi bari mu nzego za leta mu bari mu iperereza n'imbonera kure kugira batera abarundi bahungiye muri Tanzania. Aricyo gituma dusaba yuko ubwa mbere HCR yotegerezwa kuraba yuko izo mpunzi abarundi ziri muri Tanzania ziri mu mutekano kuko umuntu yahunze hari amasezerano mpuzamakungu yerekana yuko ategerezwa gukingirwa kugira ntibahohotege ubuzima nibicwe n'abojejwe kubakingira.
Basaba Filippo Grandi atwara HCR kw'izo mpunzi zoronderegwa ikindi gihugu kizakira
mu gihe leta ya Tanzania itosha kwakira izo mpunzi z'abarundi yuko boraba ibindi bihugu babashiramwo kugira bakingirwe kuko birateye isoni ko umuntu ahunga umutekano muke hama akabandanya totezwa naho yahungiye. ico gituma dusaba rero haseyere yuko yifata mu ntoki ikaba kurikiranizo munza abarundi kugira nti batotezwe kandi barashoboye guhunga igihugu
abaserukira ayo mashira hamwe atagihindutse bazohabwa umubonano na Filippo Grandi atwara HCR i Geneva mu Busuwisi mu misiriza kugira ngo basigure ikibazo cinze mu nzi z'abarundi zahungiye muri Tanzania Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya America
Urakoze Pierre Clavier kuri iyo nkuru tugaruke ku nkuru twatwagerageje kubashikiriza mu kanya aho komisiyo y'igihugu y'amatora mu gihugu cy'u Rwanda yahuye n'indorerezi mu matora y'abasenateri yimirije kuba ni mu gihe ayo matora asigaje iminsi 10 ngo abe twagerageje kugarura mu bugenzi wacu Assumpta Kaboyi ku murongo uriwe neza
Iriwe neza Oriane
Assumpta intumbero nyamukuru y'iyo nama yari yihe komisiyo isaba iki izo ndorerezi
burakoze nakubwira ko icyo komisiyo y'igihugu y'amatora yashakaga ni ukubwira indorerezi ibyo zemerewe ariko n'ibyo zitemerewe komisiyo y'igihugu y'amatora yavuze indorerezi ko zemerewe gukurikirana amatora ariko kandi zibujijwe kwinjira mu byumba aho batorera komisiyo ikababwira ko babujijwe kandi kujya kubangamira amatora cyane cyane babugama bakirinda gutanga amabwiriza ku bagize komisiyo y'igihugu y'amatora bayayoboye hirya no hino hanyuma bakabwira cyane cyane urebye iki kikabareba abanyamahanga kwirinda kwivanga ku muco w'igihugu nubwo abo banyamahanga babwirwaga batitabiriye iyi nama bariyandikishije ari 13 baturuka muri za ambasade ndetse no mu miryango mpuzamahanga ariko nta n'umwe waje muri iyi nama ya komisiyo y'igihugu y'amatora
hanini gitegeri cy'izo ndorerezi kingana gute
yego n'indorerezi zose zamaze kwiyandikisha ni 239 benshi bakaba ari abanyarwanda harimo abanyamahanga gusa 13
hari ico izo ndorerezi zoba zasavye komisiyo y'igihugu
bagiye basaba cyane cyane urebye nk'ubusobanuro bashakaga bakababaza batetse abiyamamaza bemerewe kuba bafasha mbese abantu baza kubatora ndashaka kuvuga ubundi aya matora y'abasenateri azaterwa n'abantu bakeya za njyanama z'imirenge n'uturere bashaka kuvuga batetse hari ukuntu nk'umusenateri umukandida senateri ashobora guha nk'uburyo abazamutora kugira ngo baze kumwumva aha bavuze ko babyemerewe ariko bagomba kubwirinda cyane bitazagaragara nk'uko batangaza ruswa hanyuma banabaza n'ibyerekeranye n'uburinganire niba bazita cyane ku bibazo byo abagabo n'abagore kugira ngo bazagaragare muri aya matora abasenateri ndetse umubare w'abagore nawo uzagaragare cyane mu basenateri bazatorwa
urakoze cyane rwose Assumpta Kaboyi dukurikiranira hafi iyo nama hama utuye inkuru irambuye mu kanya kari imbere urakoze cyane
urakoze cyane Oriane
banywanyi bakunze ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda benshi muri mwe mudukurikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi Mu gihe mirongo ya FM yabifite ikibazo mwakurikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves guhera saa 11 n'igice kugeza saa 2 za mu gitondo mwatwumvira ku mirongo migufi ikurikira 2,325 9,685 9,815 n'11,995 Guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 13,330, 15,460, 15,675, 15,570, 15,530. Naho guhera saa 2 kugeza saa 4 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo migufi 6,040, 9,470, 1,070, 13,630. Nijwi rya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
radio ijwi rya Amerika yabaye igisubizo cyacu radio ijwi rya Amerika yo yabaye igisubizo cyacu mugutera igihugu cy'u Burundi
aho niho rero turangiriza amakuru n'ibiganiro twabateguriye kuri no saha mwakoze gutega amatiradio ijwi rya Amerika umubandanye mwumviriza cyo cy'u Amerika no kuri site yacu internet. Amakuru ni menshi, site yacu ni @kaburungu, radio yacu VOA kaburungu com, kuri Facebook no kuri Twitter naho nyene ni VOA radio yacu. Muri studio 18 mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ndabashimiye umunsi mwiza.
Abarundi turi ruhutsa mugushikiriza icyo tugona, turayaga tugahuza yo kwijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu.